Polisi yasiguye kwabo bantu bari bafashwe ku igenekerezo ya gatatu mu kakaro uyu mwaka w'2022 baca babanza gukorerwa amatohoza ariko na wundi muntu ijwi ry'Amerika yabashije kuvugana nawe ngo abyemeze umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi Pierre Nkurikiye akamenyesha ko binjiye mu gihugu c'u Burundi bavuye mu Rwanda
uyu umugabo yaraje gutwara uyu mugore niko twovyita ko bari baje bava mu gihugu c'u Rwanda ariko bagiko bagomba kuja mu bubiri abajejwe yo gucungera ikibuga cy'indege barababonye baragira makenga hanyuma basha barakwikirana ku kebuke barakora amatohoza baranatinda barafata ibi bitabo by'inzira byose cyo yaje kwavuye mu Rwanda aho yitwa Ntunzu Rwanda Salama hanyuma baramufatana n'iki yagomba kugerageza guca aje mu bubiri
umuvugizi w'igipolisi mu Burundi anavuga ko uyo mugore yarungikiwe igitabo c'inzira co mu gihugu c'u Bufaransa na mubyara we abayo hakurikijwe ibyo polisi ivuga ico gitabo c'inzira cerekana ko yitwa Akariza Juliette yagicishije mu Rwanda uwagirizwa yaba yaraciye agitwara mu Burundi kugira ngo atagikoresha mu kugenda mu Bubiligi kuri iryo zina rya Akariza ku kibuga c'indege Bujumbura polisi ivuga ko uwo yaciye anyegeza pasiporo yiwe y'ukuri yari yakoresheje yerekeza mu Burundi kugira ngo biboneke ko asubiye inyuma igipolisi kikavuga ko yagerageje gutanga igiturire kugira ngo ibyo yifuza bishikwe ko igipolisi c'u Burundi kikamenyesha ko ingendo yabo bantu bafashwe icafuze igihugu
mu kwerekana yuko ku kibuga c'indege guhitaha ko abantu boshobora kuhaza bagakoresha ibitabo bya magendo canke bitari by'iwabo bagashobora kuhaca batanze igiturire byo rero mumva ko byo ca bituma bitanga ishusho ribi cyane ku gihugu c'u Burundi bikanagiteranya n'amashyirahamwe amwe amwe mpuzamakungu cyane cyane ayabajejwe gutwara abantu n'ibintu biciye mu kirere mu ndege.
Ijwi rya Amerika ryavuganye kuri telefone na bamwe mu barongo ya mashyirahamwe aharanira agateka kazi na muntu mu Burundi ngo bagire icyo bavuga kuri abo bafashwe. Ndayike Nkurukiye Josias arongoye ishyirahamwe Burundi Secours imbere y'amategeko avuga ko ari ikimenyetso cerekana ko leta yahagurukiye kugwanya amabi akugwa biciye mu gutwara abantu hanze mu buryo butemewe.
Kubera ko ibibuga mpuzamakungu nka nk'iki kibuga cya Aeroport National Mekero Ndadaye cy'u Bujumbura ni iriyo do transite bagiye kurondera ubwo buzi hanze n'abatrafika bashobora kuba ntahaca baje nabo kurondera abo batwara rero kubona uno munsi ku kibuga cy'indege gufatirwa abantu bagiye muri ubwo buryo butemewe n'amategeko kuri twebwe ni ikimenyetso cyiza cyane.
Ndayike Nkurukiye Josias avuga kandi ko kuba abo bantu babiri bivugwa ko ari abanyarwanda berekanywe bitanga icizere ko bazokurikiranwa mu buryo bwemewe n'amategeko kucaha kibagira
natwe ntitwari kuba twizeye neza yuko uburenganzira bwabo nabo bubahirijwe rero kuba ari abanyarwanda birashobora guca bigira iyindi nsiguro kubera musanzwe muzi yuko Burundi n'u Rwanda imigenderanire naho iri kuranavuka ariko itari imeze neza muri ino minsi ariko nawe ari umukongomani cyangwa umutanzaniya cyangwa uwundi nibaza yuko igikomeye ari icyo cyaha yakoze atari
kuva hadutse kutumvikana hagati y'u Burundi n'u Rwanda mu mwaka w'2015 nta munyarwanda n'umwe yari bwafatigwe ku kibuga cy'indege mpuzamakungu c'u Burundi kiretse abagiye bafatirwa mu ntara zihana umupaka n'u Rwanda nka Kirundo, Muyinga, Kayanza na Ngozi abo bakaba bagiye basubizwa u Rwanda bagirizwa kurengana imipaka batabifitiye uruhusha. Thierry Vendayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.